Imuva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya inogenekerezo rya 15 ry'ukwa gatandatu muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Biragora gutahura neza kuko niyo bwabo hari tutabubona ngo bashobore kutwerekana kenyere bo bagukoresha. Naho bwabonetse tibeshi basanzwe bazi ku bintu babikoresha.
Iyo numwe mugwaruka ruhurikiye mu mugwi wo kugwanya sida wo kwishure gisumbuye rya Rusengo mu ntara ya Ruyigi avuga ko kibazo co kutaronka inyigisho zikwiye n'ibikoresho vyo kwikingira inda zisamwa zitifujwe. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku ma radio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ku inama nshinga mateka muri Zambia yahagaritse mu bikorwa abashinga mateka 48 batavuga rumwe na leta bagirizwa kwitaba ibikorwa igihe perezida yashikiri kutitaba ibikorwa igihe perezida yariko arashikiriza ijambo muri iyo nama nshinga mateka mu ntango z'uno mwaka mu kiringo c'imisi 30 higiye gukurikira abashinga mateka 48 ntibemerewe kwitaba ibikorwa by'inama nshinga mateka ingingo bavuga ko igiye kuzima kuzingamika ibikorwa bitari bike mu migwi y'abashinga mateka batazoba bagikwije ibitigiri bisabwa kugira ngo bashobore gukora uko bikwiye. Ivyo bibaye kandi mu gihe hari umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu mvuto akirindiriye gucirwa urubanza kuvyaha yagirizwa byo guhemukira igihugu. Inama y'abepiskopi katolika muri Zambia mu ijambo bashikirije abanyagihugu kuwa gatatu bavuze ko igihugu cari cishimiye igihe kirekire cari kimaze mu mahoro n'umutekano bakaba yamara bafise impungenge ko ibiriko biraba bishobora kubononera iyo mutekano bari bafise nayo imihari iharanira gateka ka muntu nka Amnesty International baraneguye ibiriko biraba muri Zambia ariko bakiriko bakavuga ko ariko barihweza ko ihagarikwa rya bubashinga amateka gisunze amategeko y'igihugu ataruko bakavuga yuko abashinga amateka bukwitwarira leta. Umukuru w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron n'umutambukanyi wiwe Brigitte Macron ku muhingamo w'ejo kwa gatatu niho bashika muri Maroc mu rugendo rw'akazi rw'amasaha 28 rwo gukomeza ubucuti hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ubaye ubwa mbere Macron abonana n'umwami Mohamed wa gatanu kuva aho wa gatandatu kuva hatorewe kurongora u Faransa hagati mu kwezi kwa gatanu kurangiye. Ni nago rugendo rwa mbere hagize mu bihugu by'Abarabu kandi n'urwa kabiri agize ku mugabane wa Afrika nyuma y'urugendo aherukamwo muri Mali muri uku kwezi kwa gatanu nyene guheze. Bimwe mu byo bategekanya kuganira ko birimo gukomeza imigenderanire yari isanzwe ikomeye hagati y'ivyo bihugu kugwanya iterabwoba hamwe n'uruhagarara ruri mu kigobe c'Abarabu muri Libya muri Afrika no mu ntara ya Sahel. Umukuru arongoye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ilaye kuri uno wa gatatu yasavye ko Saif al-Islam Kadhafi umuhungu wa Muammar Kadhafi yahoze arongoye Libya afatwa akarungikwa muri iyo sentare kuburanishwa ku vyaha yagirizwa vyo mu ntambara no kwica abahoze batavuga rumwe na se. Mwomenya ko kuri uno w'Imana umushingwamanza wa Saif al-Islam yavuze ko uwo aburanira yapfungiwe mu ibohero yarimwo kuva mu mwaka w'2011 inyuma y'imibonano bagiranye n'inama nshinga amateka. Fatou Besunda arongoye sentare mpuzamakungu ilaye yashikirije ko ibiro vyiwe bikiriko birihweza ivyo ibirigo vyose bafise. Dijugi Amerika mutukumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ingire mwiriwe umugwi mpuzamakungu wigenga ujeje amatohoza yuko izagateka kazi na muntu vyifashe mu Burundi wakoze kuva mu mwaka w'2015 uhejeje gushikiriza icegeranyo cawo cimfata kibanza mu nama igira 35 y'ivyagateka kazi na muntu Leta y'u Burundi kaba yamiriye kure ivyari muri ico cegeranyo cose ejo umushikiranganje umushikiranganje ajeje agateka kazi na muntu mu Burundi akaba yari yamaze kuvuga yuko ibizoba biri muri ico cegeranyo batazovyemera kuko atagishasha kirimo kuri bo atari gushaka kwagiriza bamwe mu bategetsi b'u Burundi mu ntumbero yo kubashengeza muri sentare mpuza amakungu dusure dutega amatwi inkuru Eloge Urikaneza yaduteguriye inyuma y'ikiganiro Marta Nivyabandi yaraheje guha abanyamakuru
Mugiraniro hamenesha makuru kuri wa gatatu umushikanganje wa gatatu kazi na muntu Martin Izabandi yavuze ko ivyegeranyo bikorwa ku Burundi ari ukurikirane rumwe yatanze akarorero k'icegeranyo c'umugwi w'abahinga mu zagatatu kazi na muntu cashizwe habona mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yemeza ko casa n'icari cakozwe n'umugwi Nibe nawo nyene bakora amatohoza ku Burundi yasiguye ko ivyo vyegeranyo vyari bihengamye bitewe n'imbo za politike umushikanganje Izabandi yanerekanye ivyo vyegeranyo bigamije
intumbero vy'ukuri uri kuraraba y'ivyo vyegeranyo akaba ari ukurondera ibishoboka byose ngo bagirize abarongoye igihugu haba mu nzego za leta mu nzego z'igisirikare n'igipolisi mu kwerekana ko aribo bahonyanze agati ya kazi na muntu umugwi wigenga uheruka gushigwaho wagiyeho by'ukuri kurabiraba neza ku nguvu z'ishyirahamwe rya Burayi uyu mugwi washizweho tubona ko udakenewe ko atabishasha wakoze ugereranije n'ibyo umugwi wa mbere ibi wari washikirije
ariko izo byashikirije umushikanganje wateye akazi na muntu wabona ko byari bifite intumbero yo gushengeza abategetsi bakuru bakuru b'u Burundi muri za sentare mpuzamakungu ubutarariye atana amatohoza banje gukorwa hana natanga uturorero
wadutse kwandika muri raporo yuko mu nzu y'umujenerali kanaka ari yagasho hanyuma gwacura abantu bose bari mu nzego zo hejuru muri raporo ya mbere bagenda bavuga amazu ibara iwabo babantu ko ari yagasho urongoye ubushikanganje muri kino giye bw'umutekano ko afite agasho mu nzu yiwe ugasanga kutwara ingabo zicungira umukuru w'igihugu ingozi ko afite yagasho ugaca unarengera gwacuvuga yuko mu kirimba c'umukuru w'igihugu ariyo batotereza abantu baragi kwiki twugururi ari babaga muri kavi ya SMD defite twugururi ahantu bavuga n'ahantu wuguruye ushikira ku mugaragaro hari ibyimo byo kuvuza imozi
umushyanganje n'ivy'abandi ntahakana ko gataya kazi na muntu gahungabanywa ariko ahamagarira abantu kuvuga kuri mu matohoza bakora
meza tatatu twaba dufise ibiharuro by'abantu baba bishwe baba bahohotejwe bijyanye bishingiye ku bitsina cyose twa tubifise Yuje rero uri umunyamahanga uvuye muri Brazil muri Centrafrique kwacuba ko baronse ukuri guciye kuri WhatsApp turaho bakigira tangaje cyane turafata ibyo watubwiye nge tubironse kare tukabigirira makuba batoza aba yarakozwe n'abadosi yakunguruka abantu ntituvuga yuko atajya gatya kazi na muntu gahungabana mugabo uratoye kiziga hantu isa ikurikira wamaze kumenya wari wamaze kwandika yuko yishwe n'igipolisi Jewe nk'umushikiranganje canke n'abandi bazeje amatohoza tuguma tubati twebwe tuba bariko bararondera uwo yabikoze wamubonye naho ntupfa kubyandika mu cyo gusa kuko ari ubunya bwo kubyandika hari bari n'amatohoza ari afata igihe kirekire gushika amasaha ari he nibigoye wo kubaza wagandaguye President Kennedy gushika amasaha ntibarabishira habona ibyo agati akazi na muntu tubikuremo politiki tubisome nk'abajejwe agati akazi na muntu
Mubakajejwe harimo igisata cha ONU kijejwe agati akazi na muntu mu Burundi mu kwezi kw'icyo mwaka w'2016 leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire yose n'ibiro by'ico gisata mugabo ntibaretse kuganira
iby'imigenderanire y'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibindi bifata umwanya nk'amasezerano hagati ya Union Europeenne na Canada byafashe hafi imyaka 11 twabarungikiye kuko tubona amasezerano y'abameze nabo baraturungikira utubo turare abariyo ku rudo tubashobora guhuriza hamwe ariko n'ibintu bifata umwanya kuko ni inyungu zishira byayo mashyirahamwe hamwe n'inyungu z'abarundi turakorana ku buhinga bwa none haraje ngaha natwe abadusirikira hariya abandanya bavugana ntihagire umuntu arahagarika umutima rero kuko byo gufata umwanya ukabikora neza hako ugira gihuti huti mugasubira ugaza kubisubiramo cy'umutungo ibyo mutoye kugira bigeze kujya mu ngiro
Munama ya 35 y'igisata cyawo ni kijyaje gatya kazi na muntu ibere Geneve mu Swiss ntantu mwa za leta zivuye Bujumbura zayitavye Burundi buserukiwe n'ubusanzwe buserukiye Geneve naho leta ivuga ko amashyirahamwe mpuzamakungu y'agatya kazi na muntu abeshwa n'abayigwanya agatanga ibyegeranyo bihengamye inemeza kandi ku ruharwa yari ntangere mu guhanura no guterera kugira ngo gatya kakire mwa muntu kubahirizwa kurusha haba mu Burundi no ku isi yose Eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Loje wirikaneza tukamenyesha ko leta y'u Burundi yaserukiwe n'userukira u Burundi Geneve Renova Atabu akaba rero yavuze yuko badashobora kwemera ico cegeranyo kuko kuri bo cabaye batabajije impande zose abandi bari ngaho muri iyo nama ni nk'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH nayo nyene yavuze yuko icegeranyo cakozwe nabo bahinga batacemera bakongera bagasaba umuryango w'ubumwe bwa Buraya gukura ko ibihano bwashize ku Burundi ku ruhande rw'amashamwe adakiranira ivyicaro vya politike bari ngaho barashima ivyashizwe muri ico cegeranyo bagasaba nyabuna uyo mugwi kubandanya kuko ngo amabi bavugwa muri ico cegeranyo n'ubu mu Burundi akibandanya makuru yacu yo hanyuma turemereye kuza kurondera zino mpande zose kugira ngo mushobore kumva ico bagona Nena bice ku masonga nkitangura ugwaruka ruhurikiye mu mugwi wo kugwanya ikiza sida wo kwishure yisumbuye ya Rusengo lise communale ya Rusengo iri mu ntara y'intara ya Ruyigi basaba kuronswa inyigisho zikwiriye kugira ngo bashobore guhangana no kugwanya iyo ngwara ni mu gihe bemeza yuko ukingirizo n'izindi n'ubundi buryo bushobora kubafasha kwikingira ingwara zifatira muhinga byirondoka batayifise ku buhinga ubumenyi bukwiye umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro niwe tuba
Intambamyi ugwaruka rwo kuri lise communale Rusengo ruhurikiye mu mugwi wigisha kugwanya ingwara y'umugera wa sida rufise n'ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho abanyeshure bakurikirana inyigisho muri uwo mugwi bemeza ko hari ivyo babigisha bakavyumva nk'umugani aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ibihaze bikiri byinshi
ubukingirizo nta buhari kwishura biragora gutahura neza kuko niyo bwa buhari tutabubona ngo bashobore kutwerekana kanyine bo babukoresha naho bwa bubonetse si benshi basanzwe bazi kubintu babikoresha aba bitubwiye yuko ari kugambara ntitumenya ngo turabucurika cyane tubucuri mu gihe mugabo babuhari bakabutwerekana ngene bukora nico bituma twoca dushobora kwikingira neza tubona ibyo turi ko tagiye
kwishura bashe ntambonesha kuri hari urumva ibonetse byo babyiza kugira ngo bigishe ibyo babona hama tubitahure gusumba nkuko twa tutayibona
mu gihe kubanyeshure amajana 35 biga kuri iri shure abarenga ijana aribo bahurikiye muri uyu mugwi wa Stop Sida urugwaruka rubona ko iki gitigiri ari kinini bigatuma rimwe na rimwe badakurikira neza aba banyeshure babandanya bashikiriza amakenga yabo
nitwumva neza izo nyigisho kubera tuba turi benshi twosaba ko botuha icumo gishikana amajwi kure tutinya ko bamwe bodebukirwa ntibasubire kugaruka ko batavyumva bose
sugaruka gusa rugira ingorane zifatiye ku bukene bw'ibikoresho n'abarezi babo bajijwe kubahiza inyigisho si coroshe kuri bo mu gutahuza bo bariko barigisha atabikoresho bikuye bafise Frederico Mico Mibi n'umwigisha afasha ugwaruka muri uyu mugwi wo kugwanya sida
kenshi usanga ibihuha bavuga yuko ngo nkabigeme ngo agafuka bagakoresheje mu koca kabaheramo kandi bakavuga yuko bashobora gakoresha bagaca batwara imbanyi kubera ko kenshi baba kambaye nabi cyangwa bagakoresheje nabi ugasanga ibyo bihuha rero biko biratembera mu gwaruka ugasanga nk'icyo bita guheba gukoresha ubwo buhinga bakaraba yuko hari cyo twabarusha bwa tugasanga ko ibikoresho ntavyo dufise ireba imvyo dusaba bice mu club Stop Sida byo dufasha cyane kugira ngo inyigisho zishikeho zigenewe kandi inkuru yimva aho gaca bayironka
izi nyigisho gwaruka ronkera muri uno mugwi ni bumwe mu buryo bufasha abarezi gutoza indero nziza baregwa bo kuri iri shure Ciza Jean Berkimans umuyobozi w'iri shure gyisumbuye ryo mu Rusengo riri mu mashure ya mbere yatowe mu gufasha urwaruka ivyerekeye irondoka rijenye n'amagara meza agira ati
mu myaka iheze twari dufise ibitigiri binini cyane by'abanyeshure batwara indazindaro ariko uko izo nyigisho Duchisha muri kulebe stop sida zimaze kuzazira shingi mizi nukuli vizo vitigiri vizara gabanu techane.
Kuboni zinyigisho, ziriko zirafasha mkugwanyi kizachu mugera wa sida hameni zindingwara zifatira mubihimba viro ndoka mugwaruka. Abanye shure na barezi, bavuga kwari ngaham ngatagi kodzwe, ibinu bishobora gusubira kumerana abinga ambere. Haba kabivuga, bafatie kwa mumaka wishure, wibi humbibili na chumi na kabiri, ushiru wibi humbibili na chumi na gata tu, abanye shure bagera kuri batano, babi igeme, bahebeli mishure, bite wenu gutwa ninda zishushu.
Tutoronga abantu baza kudushigikira kugira ngo turonke ibyo bikoresho cyane cyane mfasha nyigisho aho tubigishiriza television sonorisation kuko turakenera kuronka utodu kingirizo permanence tusema kenga yuko ico gitigiri cy'abana batwara inda z'indaro gishobora gusubira kwiyongera. Rero twatumirira abagira neza kugira ngo baze basubire badufate mu mugongo izo nyigisho by'ukuri tukume tuziteza imbere.
Jedone Chitegetse, mustanteri wa komine Ruyigi, avuga ko ku ruhande rwabo bariko baragerageza kudodora mu bagira neza kugira ibikorwa nk'ibi byo kugwanya umugera wa sida mu gwaruka bishigikigwe. Agira ko hamagarira abanyeshure muri kigiye bucabaja mu biruhuko bikuru kwitanga mu gusangiriza inyigisho zo kwirinda sida n'urundi gwaruka gwasigaye mu mitumba.
Uyu mwana yigishije uwundi ubirumvikana gusumba hibiga n'umuntu akuze nkaho bamwe bavyigiye ko baragira amanama atari make kijanye n'udukingirizo. Hariho ishyirahamwe Swa Burundi kakunda kuboneka udufuko tw'abagabo, udufuko tw'abagore ntikunda kuboneka aho bavuga ngo turazimbye cyane.
Haruhande y'ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho bwibonekeza mu migwi yo kugwanya ikiza ruhonyanganda sida, tumenyeshe ko nabigisha batanga bene izi nyigisho basaba ko boronswa ubumenyi kugira bamenye aho ubuhinga bugeze mu bijanye no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Muri zone Rusengo, mu ntara ya Ruyigi, Khaisa Lilian, Inamahoro, Ijwi rya Amerika.
Cha, bijya bibi, biranuga nuga kwa rivyo,
kandi bihu.
Ngo ni bihu kandi na vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo,
nivyo.
Eka
sivyo.
Dupingi. Dupingi. Utangike.
Mupinga mupingi. Umvirize Ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha, ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero turi ku munsi wa kane nk'uko mumenyereye turababwira zimwe mu nkuru ziba ziriko ziranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi na cane cane inkuru usanga zibatera utubazo tutari duke mutaronkera umuco tukabaronderera. Uno munsi tubaha umuco ku nkuru imaze igihe ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ko ari umugambi w'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi bwo kugara amashure yose afise uburaro samashure ariko n'uburaro bw'amashure bw'ayo mashure yegamiye leta. Bamwe bakibaza nimba uyo gambi wo ba ariwo akaba ariwo bakibaza kuri kazoza k'abana bahora biga bataha muri ayo mashure. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse aduha umuco kuri utwo tubazo twose.
Inkuru yuko uburaro mu mashure bushobora gufutwa yagiye ku rubuga ngurukana bumenyi kwa Facebook inyuma yaho umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha agirishije inama itariki zitanu z'ukwezi guheze abajeje indero mu ntara. Uwashitse inkuru ku rubuga ngurukana bumenyi avuga ko yaneguye abayobozi bamwe bamwe usanga amashure barongoye yugarijwe n'amadeni. Nyene kwandikiye inkuru abandanya avuga ko umushikiranganje w'indero yashikirije iciyumviro cuko leta ishobora gushira mu minwe y'abikorera utwabo ayo mashure mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo byose bijanye n'ubukene buri muri ayo mashure. Abatari bake rero baragize icyo bavuga kuri iyi nkuru. Tubasomere bumwe mu butumwa bwanditswe. Duhere kuri uyu yabajije ati amashure y'uburaro yoba ari mu nzira yo gusezererwa. Uyundi na wati mbega abana b'i Burundi bagiye kuba bande, mbega uburaro babufuse babonye ari abana boca baca ubwenge. Ababijejwe iyo ngingo murayitondere ntimwibagire iyo mwavuye. Uwundi na wati nukuri jewe nivyo ntangaza, mbabajwe n'abarutse harimo n'abana banje tubirindire. Dusome n'uyu yanditse avuga ati hazokwiga abana b'abatunzi gusa kuko ubwo nyene amafaranga y'ishure azocaja ku bihumbi amajana abiri ni hatari. Hari n'uyu yanditse avuga ati ayo mashure kenshi yigamwo abana ba Nyarucari ategerezwa gufutwa kuko Nyarucari atagateka afise atafaranga gutyo hige abifise umukene atahe nta bundi buhinga. Umuti waruko leta yobugumizaho maze ubutunzi bwayo bugacungegwa bikwiye kuko buva mu makori y'abenegihugu. Emwe ntihagiye kwiga ubishaka ahubwo ubishoboye. Iyo ubuzima buzimbye isi ihindurira isura nyarucari. Uyu nawe yanditse mu majambo makati n'uguta akanovera. Hari n'uyu yanditse ati ivyindero ni hatari mu Burundi bayahaye abigenga byo yangara cyane bobo bo kwihigira agafaranga gusa naho nubu atabumenyi bugitangwa. Uyu nawe yanditse asa n'uhakana ibyo yavuze ati oya nawe suko. Turangirize kuri uyu yanditse avuga ati amashuri y'indero azohaguma kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu arahari kandi arashoboye kandi bisubiye hamwe amashuri y'indaro yokugwaho ubumenyi buke mu mashure bwo babwinshi twifuza gutera imbere. Kuri ayo makenga yose amakuru ijwi rya Amerika rikura mu buyobozi bukuru bw'inyigisho zo mu mashure shingiro nayisumbuye avuga ko bitazokogwa gihuti-huti nkuko bamwe bavyiyumvira aha mbere bakibutsa ko uwo mugambi atari wa vuba kandi uza waranatanguye kuja mu ngiro kuva wagiriyeho ishure shingiro. Muri kino gihe bakavuga ko ubushikiranganji bufise umugambi wo gutera intege abikorera utwabo gushiraho uburaro ku banyeshure na cane cane amashengero. Nayo ku makenga yuko ubumenyi buzosubira inyuma ivyo mu bushikiranganji bavuga ko nyabuna buzotera imbere bafatiye ko ingorane zari mu banyeshure bo mu ndaro zizoba zikemutse. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Tukiri rero muri ico gisata c'inyigisho mu Burundi, twabwira ko ku munsi wa kabiri w'indwiza Burundi ariho bitegekanijwe ko abanyeshure mu myaka y'icenda y'ishure nshingiro bazokora ikibazo kiba uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi mu ntara ya Gitega. Abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutabona neza ku ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi riri mu gisagara ca Gitega hagati mu gihugu bavuga ko bafise ibibazo vyinshi bitabatuma kwitegura neza ico kibazo. Bimwe muri vyo ni kenagi ibikoresho yagenewe abagendana ubumuga bwo kutabona neza. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana atubwire vyinshi kwino nkuru.
Abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona biga mu masomero amwe n'abandi bana babona ni mu ntumbero y'umugambi w'uburezi budakumira bise education inclusive mu rurimi rw'igifaransa. Ishuri ryisumbuye ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi lycée Notre Dame de la Sagesse ryahora ryitwa SND mu gisagara ca Gitega niryo ryari ryatowe nk'ishuri ryogeragerezamo uwo mugambi ririmo abana 31 bagendana ubumuga we n'ubwo. Abanyeshuri ba mbere barangije igice c'amashuri shingiro bita fondamental mu ndwiza niho bazoko kibazo cha leta kibaho uburenganzira bwo kubandanya ikindi gice cy'amashuri yisumbuye. Abanyeshuri bavuga ko ari kibazo guhiganwa n'abanyeshuri badasu umuga bwo kutabona kuko umwaka wagiye urarangwa no kubura impapuro zidasanzwe zikoreshwa n'abatabona mu kwimura ivyigwa. Aba ni bamwe muri abo baregwa bagendana umuga bwo kutabona biteguriye gukora ikibazo kirangiza igice cy'amashuri shingiro.
Nimeje kubura impapuro tugira ko bo amayo seri ataratangura hano na ma interrogation amwe tutakoze byatanguye kera nuvuga ko igice gitanguye haciye umwanya muto cyatiratangura guhera amayo seri twabari yarangije barandara tigitatura yakora mwama nk'ama interrogation na manote vraiment na manote meshi de dafisi amanote gen tuzoyaronka bakubaragerageza nyene kuntu abajeje kudufasha kuyandika bo bigenza uko no mu gukora aya ma interrogation nk'ama evaluation twakora nk'imwe twagukora nka zitatu baca bamultiplya nk'iyo nyene ibintu kagenda uko duci ugereranya n'ubwo bukene bw'impapuro zisanzwe zihari nk'uturaza tukagira ikute gusa ku matwi abandi baranota amanote mbwa nk'utubwira tuzoyaronke byasaba nk'uko tuyaronka tube turayiga mbwa nk'utuzoyaronka dutebye.
Abo banyeshuri bavuga ko hari n'ibibazo badakora kubera ico kibazo co kubura impapuro.
Kenshi iyo bageze gukora ama interrogation twebwe turorera mu bandi gucyo ntidukora. Iyo bishitse naho zikaboneka duke iyo biyarangije ngo dukore ucusanga quantité y'amanota bayo menshi cyane ugacusanga turiko turiga ukoresheje ubucoke bwinshi cyane kandi aho nyene ugacusanga uriko urakorera guhomba. Yego.
Abanyeshuri bagendana bene ubwo bumuga barafite ico basaba.
Twebwe ico dusaba ababijejwe nuko bo bitunyarukiriza ko urabona umwanya ni mutoya ikibazo cha konkuru kiregereje mu gihe tutarosa amanote imbere y'igihe nk'abandi ngo turonke umwanya ngo tuyige urumva yuko consequences zizosha zishika mu gihe cha konkuru zizosha ziba.
Abigisha bafasha abanyeshuri mu guhindura ivyigwa vyanditse mu nyandiko isanzwe bakabishira mu nyandiko zisiguritse kubatabona baremeza kwabo bagendana n'umugabo afite kibazo kidasanzwe kubereke na gimpapuro abo bigisha baremeza ko bamashikira ico kibazo kuko hari n'igihe barinda gukoresha impapuro zamaze gukora bigatuma abo batabona badataura neza kuko ziba zaramaze gutobagurwa inshuro nyinshi. Patrice Sakubo Elia arongoye ishuri gitire mu gabekazi w'ubwitonzi avuga ko ico kibazo kizwi urwego rumukurira ko wewe atacafisa kivuga ko Deni Nduwimana arongoye intara y'Indero ya Gitega twamurondeye aritaba telefone yiwe tumaze kumwidondora yaciye aducira ki telefone. Juma Duaru umuvugizi w'ubushikiranganje bw'Indero twamurondeye kugira ngo agire ico avuga kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka. Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel d'Antoine Nsabimana. Inkuru imwe ivugwa mu makambi mbere yuko dusezerana. Impunzi z'Abarundi zikora umurimo wo gufyatura amatafari ku nkengera y'ikambi yo mu Rusenda zivuga ko uyo murimo zikora waziteje imbere ku kwezi ngo baronka amafaranga agera ku 100,000 vy'amakongomani. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yadutegura ino nkuru.
Uyu murimo ukogwa n'abasore bihurije hamwe mu mwambi yo mu Rusenda binyuze mu ishyirahamwe ryabo twiteze imbere. Umurimo umaze kugenda ufasha benshi muri bo kudasonzera mu nkambi.
Inyungu hano nirimo mbona uko ndo nk'udufaranga agenda nkasumira abantu two kujya mbo nkagura gahozi ku mugore n'inyungu mbona kare mu akakazi.
Twebwe turi impunzi zo ngaha mu nkambi mu Rusenda no kuvuga abakongomani bafite akazi baraza bakaturondera ko twobakorera hama tukiyungunganya tukaronderana hanyuma tukaza kubakorera. Tuzofyatura amatafari 50,000.
Mugiye kingana gute?
Turashaka kugikora nk'ukwezi iyo turonse ikibanza cyo gufyaturiramo.
Ubwo muri ibyo 50,000 ushobora kuvana amafaranga angana gute?
Ushobora kuvana amafaranga angana n'umuliyoni w'amakongomani.
Kubera ubuzima mubi umuntu aba aciyemo ategereza kugira ikintu akoze kugira ngo arabe ntiyibe. Karaba kugurana hirya no hino kabona ntigishyoboka. Nicyo gituma rero cyugenda gukingero kugira ngo urabe iyo yindi minsi ntugwe mu nzu atacu ufise wikora.
Uru rubyiruko rwo barundi ko ari itumi rwatangije ikigogo cyo kubumba amatafari muri iki gihe cy'iki kaba rugenda rubona ibiraka byinshi bitewe nuko amazi agenda azamugwa ku bwinshi mu Rusenda. Ibi bikaba bifasha abasore bakiri ingaragu kubona amafaranga yunganira ibyo kujya bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM.
Ndacyari tayimwe imaza nk'inga zibiri dasika biramiranye. Iyo rasiheze rero tusanga ndimo ndahangayika. Niyo mpamvu nemeye kuza gukora kano kazi k'ingubu kugira ndabe ingene nibeshaho mu buzima bwa misi yose. Gejo canke hirya ejo. Aka kazi tumaze kugakora tukakarangiza umuntu arashobora kuronka nk'100,000.
None rero aka kazi n'ukuri karadufasha cyane kuko nta ugiye kwicara muhira iyitayi ntidukwira. Nizo mpamvu tugira tugakora uburyo bwose bushobotse tukaza tukagenda guca amahera kuko bavuga utayi mwuga abataye abana. Aba batayi n'ukuri birabafasha cyane kuko tayi ntashobora kuronka ibizomugeza igihe ukwezi kundi kwaheze. Ariko iyo yifashije agakora aka kazi biramufasha kuko nawe akazoronka ka gahuzu yambara kuko urabona ngaha turi nta mpuzu turonka ni twebwe nitwe twikoca.
Aba basore bahisemo aka kazi ko kubumba amatafari kaba bahura n'imbogamizi zo kuba hari igihe barangiza gufyatura amatafari bagatinda kubona ibihembo baba basezeranyijwe kandi baba bakoresheje imbaraga nyinshi muri aka kazi.
Buri gukoze ni kutaharushe mugabo bivaye n'ingere muba mwumvikanya akazi nyine mugakora akabingwara nyinshi ashaka umuntu akaba ava ngakeneye amata yo kunywa kuko ni dukora ngo tuce turonga amafaranga ubwo nyine naho nyine baka kazi tukarangisha ingwane kandi duhura naho mwashaka gusangana ariko akorera harimo nk'amaho aziburana agasanga rakomeretse bakuye igikomere kinini kaca bisaba ko uja kwivuza. Iyo umaze kuja kwivuza ntoronga imiti toheje ngo kugira ngo ucukira akazi kaka kabagahagaze yangorane warukene gukemura mu rugo nk'ibikibonetse.
Impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zikaba zijya zigenda zikura mu bukene binyuze mu mirimo itandukanye zigenda zikora irimo ubwubatsi, ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'uburobyi. Bedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
urakoze Vedaste ngabakaba ari no kuri we duce dusozera kino kiganiro cuno musa ariko imbere yuko dusezerana tubibutse ko umugwi impuza makungu wigenga ugizwe n'abahinga bakoze amatoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mwaka 2015 uhejeje gutanga raporo yabo y'infata kibanza mu nama igira 35 y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu iri kwibera i Geneve mu Buswisse muri make ico cegeranyo kivuga ko kuva inture kazo mu 2015 zadutse mu Burundi agateka kazi na muntu kahohotewe bikomeye. Ambassadeur Renovata bu yaserukiye u Burundi Geneve muri yo nama yamiriye kure ivyari muri ico cegeranyo avuga ko atakindi bigamije atari gushirice ikubate getse bibujumbura. Umukuru w'umugwi igihugu cyo Burundi jeje gateka kazi na muntu nawe NCNDH yamiriye kure ibiri muri ico cegeranyo agasaba nyabuna yuko umujyango w'umwe bwa buraya ukura ku bihano abafatiye igihugu cyo Burundi abari mu mashama dakiranira ivyicaro vya politique barashima. Turaza kwigaruka ko hanyuma Diane nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.